Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Jean-Baptiste Bideha.
Turi kwa gatanu n'igenekerezo rya mbere myandagaro no mwaka 2025 tutiramwe bagenzi mashimwe kuri kiraryo nzamba cyakawe ndabahaye mwiriwe canke baramutse bivanye naho muherereye rya sango rya makuru mu Kirundi nayo akabagizwe n'izingingo nkuru nkuru zikurikira. Umugambwe Mesde uvuga ko biteye isoni n'agahinda kubona Jiraze Ndabirabe yaraye yongewe ikiringo cya kabiri cyo kurongora inama nshingamateka. Peter Nshimirimana avugira uyu mugambwe avuga ko kiretse n'uko Ndabirabe yashyizweho ku nguvu n'akagwi k'abatama bo mu isende DFDD ngo nta n'ubushobozi n'ubumenyi agifise bwo kurongora iyo nama nshingamateka kuko ageze mu zabukuru. Umunyagihugu waje ku izina rya Ngenze Buhoro wo ku mutumba Mutwana muri zone Butezi komine Musongati kuno wa gatatu yarahagaritswe atabwa muri yo n'igipolisi, ubu akaba afungiwe muri komisariya y'igipolisi Giharo. Abo mujyango n'ababanyi basaba ko yorekugwa ngo kuko ariko azira ubusa. Imyidogoni yose mu barimyi b'ikawa b'Ingozi bavuga ko kuva mu kwezi kwa gatatu bashoye ikawa yabo ariko gushika uno munsi ntibararonka amafaranga yabo, basaba umukuru w'igihugu n'inzego zibijejwe kubatunganiriza ngo kuko bugarijwe n'ubukene. Aya n'ayandi ni mu kanya sangikazi.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umvirizi radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezitatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramutsa n'amakuru cyahere mu gisata cya politike. Umugambwe MSD uvuga ko bibabaje kandi biteye isoni n'agahinda kubona Jiraze Ndabirabe yahoze yarongoye inama nshingamateka agiye gusubira kwirongora mu kiringo cya kabiri cy'imyaka itanu. Ivyivugwa na Epitas Shimirimana umuvugizi w'umugambwe MSD bavuga ko ako ari agasuzuguro ku Barundi no kugwaruka ngo kuko Jiraze Ndabirabe uravye ingene yashinyaguriza Abarundi mu kiringo ca mbere ntiyari kongera kugaruka, noneho ngo nta n'ivyiyumviro agifise vyotuma arongora inama nshingamateka. Epitas Shimirimana avuga ko Ndabirabe yashyizweho n'akagwi gatonyi kabica bagakiza muri sende DFDD ngo kuko Jiraze Ndabirabe ntiyatowe kurikira.
Ntabakimwongeye kuko n'abagumya banga nabo nyene umwami shavuriraniga nta murundi n'umwe w'umutima yo kwipfuza ko umukukuruke. Ndasubiramo nyambariwe Ndabirabe yoshingwa amabanga yo kurongora inama nshingamateka mu gihugu kirimo Abarundi barimo incabwenge bakiri bato barenga miliyoni 13. Ibi ni gusuzugura Abarundi, ibi ni gusuzuguza igihugu kandi no kudasonera ugwaruka rurungana n'ibitigiri bitari bike vy'Abarundi baba mu Burundi. Kuko twibutse ingene Jiraze Ndabirabe amaze imyaka hafi 15 ashinyagurira Abarundi aducokora ahandi adukorera ibidakogwa, taho vyova ko hari umurundi n'umwe w'umutima yoshigikira ko yoshingwa ayo mabanga. Ni vyizo nyeshamba nyene zigeze mu zabukuru zamushizeho nkuko zirirwa zirabisikanya zitobanga igihugu zigira uko zibishaka, ubundi nta murundi n'umwe habaye amatora cyane yoshigikira ko Jiraze Daniel Ndabirabe yoshingwa ayo mabanga.
Epitas Nshimirimana asaba Abarundi cyane cyane ugwaruka kuva hasi bakagwanira igihugu kigeze aho umwasi ashaka n'umunyeti mukurikira.
Nagomba ntera kamo Abarundi bose se na chane chane ugwaruka ko rutobandanya ruleza amaboko ngo twemere kubandanya dicuranguzwa naba batama bane batanu bageze mu za bukuru ibyo ntibikunda mugende murabe kuva ku mukuru w'igihugu murabe uwo nyene yarayongewe ibyo kurongora inama nshingamateka murabe urongoye umugambo CNDD-FDD wanashaka n'abandi bakorana muri ako kagu bose n'abatama bageze mu za bukuru nta byiyumviro bagishise byo gushobora kubaka igihugu kuko byiyumviro byabo biramaze gucurama ubivyumviro bafise ni byumviro byo kugwanira ivyo gutembagaza igihugu kugira ngo bitekerere baronke ivyo bagumana mu zabukuru ivyo bagumana muri za rotete nico gituma tubwirizwa guhaguruka tukagwanira igihugu cacu kigeze mu mayira abiri kubera intwaro y'abakukuruke binyeshamba zo muri Senderefege
tukiri nyene ku gitogwa rya Gerase Ndabirabe Leonce ngenda ku mana yahoze arongoye inama nshingamateka wewe abona ko bizogorana ko intwaro ya demokrasi isimbatara mu Burundi mu gihe uno munsi iyo nama nshingamateka igizwe n'abanywanyi b'umugambwe umwe rudende CNDD-FDD asaba abashingamateka kuzokorera inyungu z'abarundi bose kurikira Leonce Ngendakumana akabivugiye kuri radio Bonesha FM
aho rero umunyagihugu adashoboye gushika mu nshingamateka no mukengu kw'amateka arahagarara bakamubera ugutwa bakamubera igisho arahari rero twese turabingene bahashitse bari mu mugambo umwe mugambo CNDD-FDD ibiro ni mugambo umwe mugambo CNDD-FDD aba rero nta kize kinini cyari ko atazokora bisunze inyungu z'uyu mugambo mugambo CNDD-FDD turate kuba gifite ingorane n'amasezerano y'Arusha bazaba bakora bisunze kuzimanganya amasezerano y'Arusha ikindi giteye amakenga ni jambo numvise mu kuri n'amashinga amateka yo barashikirije akaba yasabye abashinga amateka kubwambira gifata ijambo heje gutorwa ko bukwiga ordinateur bakiga indi micyongereza atari byo batorewe aho kubahimiriza kurara ibibazo bihari mu gihugu ubu hari ibibazo by'ubukene hari ibibazo by'inzara hari ibibazo by'ubushomeri ibitoro amafaranga mva makungu isukari kwiyunguruza aho kubahimiriza ati murabona ibibazo abanyagihugu babatoye barimwo ati mu bihagararire rero kugira ibyo bibazo bitora umuti bitanga umwizero muke Yezu yarasabiye bariko baramubamba yarakoze n'ibitangaro ari kuri iyi si kumbure harashobora kuboneka itangaro nka biriya ari kubise agashi baratangaje abitwa kuba bashyizeho kamwe bo dutangaza agatangaza abo bitwa kuba bashyizeho byonezera abarundi bose
Inzamba
tandukira igisata kijanye no gutungane kuri uyu wa gatatu igenekereza rya 30 mu kakaro 2025 ngenze buhoro Corneille ho ku mutumba mutwana zone butezi ni muri commune Musongati mu ntara ya Rutana yaraye ahagaritswe n'igipolisi cha komisariya ya Giharo umujyango wiwe hamwe n'ababanyi bavuga ko fungiwe ubusa ahubwo ko ari uguhotegwa byatewe n'abategetsi umugambwe CNDD-FDD n'abajejwe intwaro ngaho reka inkuti yibaze Pacifique Nkeshimana
ibyatangaje benshi ni uko Corneille yafunzwe kubera intwari yahawe mu mwaka w'2016 mu ishyirahamwe PNSADRM mu mugambi wo kuduzanya mu bijyanye n'iterambere ry'uburimyi n'ubworozi iyo nka nk'uko bitekanijwe muri uwo mugambi yari yihawe mu buryo bwo kororeranira bita Chendu Development Communautaire aho uwaronse inka ategerezwa guha inyana ivuye ko uwundi mu nyuma umuryango wa Corneille uvuga ko ibyo byose byari byagenze neza kuko n'inyana yari yamaze kuyitanga nk'uko bitekanijwe ariko ibintu byagiye guhindura isura mu gihe Nemirimana Vincent umukuru w'umutumba Mutwana hamwe na Mirandekura Bernard basanzwe gutwara umugambo uri ku butegetsi kuri uwo mutumba basubiye kumusaba amafaranga mu ibanga uburyo babikozemwo nuko babanje kumusaba imifuka itatu y'isima kugira ngo bayihe uwari yakiriye inyana avuga ko agiye kubaka uruhongore rw'iyo nka Corneille yaciye yitanga ibyatangaje nuko uwo mugwa w'abategetsi wongeye ugasubira kumusaba imifuka itandatu y'isima Corneille yarababereye ibamba avuga ko iyo nka itakiri yishira hamwe ko ubu hari umuryango wiwe naho baciye baje kumufata bavuga ko yivye nka bade bari kumwe no witwa Isahake yaraje gutanga gizo nka muri zone gutezi uwo mugambo kihari akanaba kumwigisha kuri itabu giharo abo begereye Corneille bavuga ko ari iterabwoba no gutotezwa bikaba bijanye n'umugambwe wiwe wa politike bamwe bavuga ko yoba yarasanzwe ari umunywanyi w'umugambwe w'abadasigana y'Iprona umugore hungaho yavuze ati baravuze ko atamuporona azotera intambwe ko bazomunyaga ibyiwe atemeye kwishikana umuryango wa Corneille hamwe n'ababanyi basaba ko yorekurwa vuba kuko atacaha yakoze kuko yarose iyo nka mu buryo bwemewe n'amategeko mbere akaba yaratanze n'inyana ibintu byatumye abantu bibaza ukuntu imigambi yo guteza imbere abanyagihugu ishobora gukoreshwa nabi n'abayobozi bamwe bagashaka gusahura abo batavuga rumwe nabo canke bagateranya abanyagihugu bari basanzwe bibaniye neza.
Urakoze Pacifique Nkeshimana, myidogo n'imyishi mu banyagihugu bo muri zone Gihanga iri muri komine Mpanda ni mu ntara ya Bujumbura kubera bamaze indwi hafi zitatu batagira amazi ishyirahamwe Jidezo uno munsi kugira baronke amazi bakoresha ngo baracumukura kuko babanza kugira ingendo ndende bayarondera bafise ubwoba kandi ko ubukene bw'amazi bushobora kubatera indwara zifatiye ku isuku rike bagasaba abategetsi babijejwe gukora bishoboka byose kugira icyo kibazo gitorerwe inyishu n'inkuru ya Jean Georges Kibogora.
Abanyagihugu bo muri zone ya Gihanga uno munsi bavuga ko icyo kibazo cy'ubukene bw'amazi cyabahungabanyije mu bikorwa byabo bya misi yose ubu kugira ngo baronke amazi bakoresha babwiza kugira ingendo ndende ayijerekani y'amaritiro 20 ubwo hagati y'amafaranga 500 n'amajana 7. Ikindi nashono munsi rwafite ubwoba bwo kwandura indwara zifatiye ku isuku rike bagasaba inzego zibijejwe gutorera inyishu icyo kibazo amazi atararenga inkombe.
Basarero abajejwe gukurikirana iby'amazi ko bakore bishoboka tukarosa amazi uko byari biri
kugira ngo turonke umuco kw'icyo kibazo cy'ubukene bw'amazi muri iyo zone ya Gihanga turarondeye abategetsi ba komine Mpanda ariko ntitwashoboye kubaronka.
Urakoze Jean Georges Kibogora. Bari nyibikawa mu ntara ya Ngozi bafise ikibazo cy'uko atamurimye n'umwe arashikirizwa amafaranga nk'uko byari byasezeranywe na leta imbere y'amatora. Abo ngo bashoye ikawa yabo kuva mu kwezi kwa gatatu ariko kugeza ubu bakaba bataronswa amafaranga yabo. Barasaba ko umukuru w'igihugu n'inzego zibijejwe ko bokora ibishoboka kugira ngo bishugwe maze bashobore kwikenura. Inkuru ya Julienne Muzinga.
Bamwe muri abo barinyi bashoboye kuganira na radio Inzamba batumenyesha ko bashoye ikawa kuva mu mpera z'ukwezi kwa gatatu gushika ubu leta ikaba itarabariha mu gihe babemereye yuko bazobariha imbere y'uko amatora aba. Babandanya bavuga ko n'amahinguriro atagikora kandi ko no mu gihe nk'iki ubuzima bwabo bwahagaze kuko ngo icyo giterwa ari cyo cari kibabeshejeho.
Twebwe abarinyi b'ikawa dufise akababaro katagira uko kangana kubera ko leta yanse kuduha amahera y'ikawa. Twashoye ikawa kuva mu mpera z'ukwa gatatu ukwa kane ukwa gatanu ukwa gatandatu amayedini amatonero y'ikawa arayafunga gushika uyu munsi ntawo umurimyi w'ikawa ararya ifaranga rivuye mu kiro cy'ikawa yashoye kuri yedini. Leta yaduhenda ngo amatora azoba baraduhenze ariko n'uyu munsi twararindiriye amaso aheze mu nzira.
Aba barimyi basaba ko umukuru w'igihugu n'inzego zibijejwe ko bakora ibishoboka kugira ngo bishugwe maze bashobore kwikenura.
Tukaba rero twasaba yuko mudufasha gutera kama umukuru w'igihugu n'umushyikiranganje w'urimye n'ubworozi n'ubudandaji n'amahinguriro kuko nibaza ko aribo baba bafise uruhara ku ishyirahamwe dekari ryegeranye ikawa mu Burundi. Bibuke ko natwe abarimyi iyo twashoye ikawa dacu tuba dukeneye kwikenura.
Mu ruganda rwa radio Inzamba agateka kawe twarondeye kuri telefone abayobozi bo mu ntara ya Ngozi kugira batubwire icyo baba bateganya gukora turabakena.
Urakoze Julienne Muzinga ndongaje dusozera ano makuru abashimiye mwebwe mwese wanteze yombi ngashimira n'abagenza anje umwe wese ugite ciwe bafashe kubatorokaniza mugire aho mwumva mu banyu n'ubyanyu n'agahwande.